mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese, turi kumwe kuri uno munsi wa kane, itariki ndwi z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2019. Muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Imipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu. Icyo bitumbereye nuko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'ibindi bigambo bacuditse.
Uyo ni Agatogwasa, umukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, avuga ko hari umugambi wa bamwe mu bagize inzego z'ubutegetsi zo kumwagiriza ko afise ibigwanisho abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini turazibashikiriza. Turabashikiriza inkuru yerekeye amatora azoba, turabafite inkuru yerekeye amatora azoba mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uza, n'andi makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mugume hafi. Ariko imbere yaho reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na bagenzi bacu mu gihugu cya Burkina Faso. Abategetsi biyamirije igitero cyahitanye ubuzima bw'abantu 37, nuko mugenzi wacu Frederic Mundikije ayadushikiriza mu kanya. Handi naho sentare nkuru yo mu gihugu cya Israel yemeje ingingo ya leta itegeka iyirukana mu gihugu y'umukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, Human Rights Watch. Mugenzi wacu Eddie Gwema arayidushikiriza.
Urukiko rwategetse ko umunyamerika Omar Shakil wayoboraga ibiro bya Human Rights Watch muri Israeli na Palestine kuba yavuye ku butaka bwa Israeli mu minsi itarenze 20. Ibi ni nyuma yuko Minisiteri y'umutekano mu gihugu yanze kumwongerera igihe cyo gukorera muri Israeli. Shakir avuga ko Israeli yahisemo kumwibasira kubera amakuru yagiye asohora agaragaza ibyaha bikomeye Israeli ikora birimo ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu. Israeli yo ivuga ko Shakir ari mu bahamagarira amahanga gufatira ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu. Nubwo ibyo ubwabyo bitari mu gitabo cy'ibyaha cy'amategeko mpanabyaha, abahamagarira Israeli gufatirwa ibihano bashobora gukurikiranwa mu manza mbonezamubano. Minisitiri Arje Deri w'umutekano mu gihugu yashimye icyemezo cy'urukiko, avuga ko igihugu cye kitazigera cyemerera umuntu ugambiriye inabi ku gihugu kugikoramo cyangwa kugituramo. Naho Shakir we yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuryango akorera utazigera wemera ko Israeli cyangwa indi guverinoma ku isi babahitiramo aho bakorera cyangwa ibyo bakora. Yavuze ko iyirukanwa rye ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifatwa mu bihugu bitandukanye bitagendera ku mategeko. Bibaye ubwa mbere mu myaka 30 Israeli yirukanye umukozi wa Human Rights Watch ku butaka bwayo.
Ubu naho reka mugenzi wacu Frederic Nkundikije tubwire inkuru yo muri Burkina Faso.
Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Burkina Faso uyu munsi kuwa kane yavuze ko igihugu kigandaye nyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho bategeye umutego imodoka zikurikirana hafi umurima w'inzahabu w'isosiyete yo mu gihugu cya Canada bakica abantu 37. Abantu bavuga kuri icyo gitero gikomeye gihitanye abantu benshi kuva intagondwa za Kiisilamu zitawe gukora ibitero muri icyo gihugu mu mwaka 2015. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari we wakoze icyo gitero, yamara kubera igitero kinini cy'abantu bakiguyemo kandi cyakozwe kuri sosiyete y'abanyamahanga. Abantu bibaza ko intagondwa za Islamiste arizo zishobora kuba zagikoze. Icyo gitero cyakomerekeje kandi abantu 60 nk'uko byatangajwe n'umukoronere wo mu ntara cabereyemo. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Burkina Faso Christophe Dabiri yanditse ku kibanza Twitter ihanahanirwa ko amakuru ahoza imiryango y'abakiguyemo, yongera atangaza ko igihugu kiri mu kigandaro.
Ubona reka tubashikirize amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yaciriye Bosco Ntaganda igihano cy'imyaka 30 mu gasho. Yari akurikiranwaho ibyaha 18 birimwo iby'ihohotera rya kiremwa muntu no gufata abagore ku nguvu. ibyaha byakozwe hagati y'umwaka wa 2022 na 2023. Mugenzi wacu Venuste atubwira ibindi, turi kumwe ku murongo wa telefone. Muri make Venuste, watubwira ibijanye n'uru rubanza n'iyo ngingo.
Icyo nakubwira nuko mu cyumba cyakira baje kureba uko imanza zicibwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahi mu Buholandi, hari huzuyemo abanyeshuri, abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu bari bakereye kuza kumva uko urukiko rukatira Bosco Ntaganda, akaba ariwe muntu wa mbere urukiko rwahamije icyaha cyo gufata abagore ku ngufu. Bosco Ntaganda rero yateze amatwi atuje cyane isomwa ry'urubanza rwe igihe umucamanza yamusomeraga urutonde rw'ibyaha byakozwe n'ingabo yari ayoboye cyangwa se ibyo yakoze ku giti cye. Nibutse ko mu mwaka w'2022 abantu bagera kuri 800 baguye mu bitero yari ayoboye byagabwe mu mujyi wa Mongwalu. Mu kwezi kwa 7 abacamanza batatu b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwamuhamije ibyaha nk'uko mwabivugaga, ibyaha 18 byibasira inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri uwo mujyi wa Mongwalu, umujyi ukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Ibyo byaha bikaba byarakozwe rero hagati ya 2022 na 2023. Icyo gihe kandi umucamanza Frem yari yemeje ko Ntaganda yari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FPLC wayoborwaga na Toma Rubanga, nawe abaye umuntu wa mbere wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha agahabwa igifungo cy'imyaka 14. Kuba ari baje rero kumva isomwa ry'urubanza, cyane cyane abahagarariye imiryango y'ababuze ababo cyangwa se batewe ubumuga kubera Bosco Ntaganda, biruhukije akatiwe gufungwa igihe kirekire kiruta ibindi byose urukiko rwatanze. Igisigaye rero ni ikibazo cy'impozamarira urukiko ruzaha barokotse, benshi muri bo bakaba baraje gutanga ubuhamya kandi byarashobokaga ko byabaviramo ingaruka mbi. Nibutse ko Bosco Ntaganda arwanye mu ngabo za APR zishaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda, nyuma yaje kujya kurwana muri Congo ndetse aza no gushyirwa mu ngabo z'icyo gihugu. Muri 2012 yifatanyije n'abashinze umutwe wa M23 waje gufata umujyi wa Goma, maze abantu bagera kuri 800 bakawuhunga. Naho muri 2013 nibwo yitanze kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, maze ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha.
Dusoze ra Venuste, wavuze abari bitabiriye urwo rubanza bari bari mu rukiko, abenshi bakiriye iyo ngingo gute? Barabanyekongo, barabanyamahanga, byari byifashe gute?
Ikintu cyagaragaye nuko nta nshuti ze zazihari, nta muryango we wari uhari, haje cyane cyane abanyekongo nabo bari baje kureba. N'ubwa mbere byari bibaye kubona umuntu wa mbere urukiko rwemeje yuko yafashe abagore ku ngufu, ni nabwo nicyo cyaha ubwa mbere urukiko rwemeje ko ari icyaha gikorwa mu gihe cy'intambara kandi kigomba guhanwa cyane. Hari haje n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu, hari haje abanyeshuri benshi, hari haje abantu mbese bashaka kureba uko amateka yandikwa akandikirwa kuri Bosco Ntaganda. Naho abanyekongo hari ababikurikiranye muri Kongo nyirizina, ariko na hano irahe naho bwari bahari benshi.
Urakoze cyane rwose Venuste Nshimiyimana kuri iyo nkuru,
ndagushimiye cyane.
Ahandi naho mu Burundi, agatogwa asaba umukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko hari umugambi wa bamwe mu bagize inzego z'ubutegetsi wo kumwagiriza ko afise abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, asigura ko uwo mugambi ugamije kumubuza guhiganwa mu matora yo mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2020. Ni inkuru bimenyesha amakuru w'Ijwi rya Amerika ya Amerika, Eloge Willy Kaneza i Nairobi muri Kenya.
Inkuru ya Eloge Willy Kaneza umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Umukuru w'umugambwe SNL akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yemeza ko afite amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa 11 hari inama z'ubutavana ko zigamije kuremerantaniza umugambwe wiwe. Agatongo rwasa
hariho ubundi bubisha rero buri kuburategurwa ubisha bwo kurondera kuremenaniriza umugambwe senere yuko ufise abagwanyi n'ibigwanisho ibyemezo birahari kuko amanama ahantu abantu babona nkubara urukurikirane rw'amanama ku itariki ya mbere yo kukwezi abantu ntibasiba mu nama harimo abantu bo mu ntwaro ngaha muri Bujumbura rirare harimo abatwara imigambwe imwe imwe iri ngaha i Bujumbura
rwasavuga ko hari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero yo kuzoyambika abantu bahawe urwanisho bakaziyita abayoboke bawo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo guca yagirizwa ko afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe senere nawe ufutwa iyo myambaro amenyesha kwikorerwa muri amwe mu ma imprime hari mu gisagara cha Bujumbura
niyo hakorewe imipira irenga ibihumbi bitatu n'inkofero zishika ibihumbi bibiri iyo mipira bashize ku ifoto y'iwanje bandika ko bosenere inyankamugayo mugabe iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitumbereye nuko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'ibindi bigambo bacuditse bakabahana n'impuzu za gisirikare ibigwanisho hamwe bakashagira umusako igihugu cyose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho ni ibintu bigeze hari n'abantu rero bariko bararondegwa nako kagwe kizo nkorabara abo bantu bagwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimini iyo rebenanye igiye mipira kuko amatwasumira ejo barangije inama imipira imwe imwe bace batangura kuja kuyijyana hirya no hino iwagwiza kuca kuyiha abantu abantu rero umva n'abantu b'indongozi mu mugambwe SNL umunyamabanga mukuru n'abandi mugabo ahanoremesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo nacyo bazoshikako ibuye yose rutse n'igice isuka twamaze kubimenya iyo imprimeri tugashaka kumenya abanye neyo tugashaka no kuidentifya abo bafise icyo kiraka siyo yihaye ikiraka yabayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ibyo bintu biriko birakogwa bizoritosekaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ibyo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu na wewe ntiwokwera
mu ntazimwe zimwe z'u Burundi hari abanywanyi ba senere bamaze gufatwa bagirizwa gutungirwa nisho badafitiye uruhusha batatu nabo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine uheruka gufatwa vuba n'umunyamabanga wa senere muri komine Buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya 16 kwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugi we habanje kubisakwa rwasamenyesha ko izo byagije bitagira ifatiro
Buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko umuntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyene ntabasanze mu nzu ariyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hijya ku rukuru bibe guparasere n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzo ofisi mu gisirikare hano bitamwishi ishanga muri komine Buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubu nawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byo morohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amarimenanya hirya no hino hariho ubwo bubisha bwo gusambura amapermanence hariho n'ibyo bindi kuvuga rero ngo gira publicite oya namba abatware nibibuke yuko Burundi ari rw'abarundi bose Burundi si ubw'umugambwe uyu canye uriya
agatorwa sa nta mazina yabari ko akoreje igiseme ntanyarigamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugabo yemanga ko hari kandi bibaye ngombwa bibashira habona ijwi rya Amerika ryacaronde bushikanganje bw'intware yo hagati bujejwe itunganywa y'imigambwe mu Burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira abagire icyo bashikirije kuri no byagirije by'umukuru w'umugambwe senere akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika makuru arabandanya. Amatora ategekanijwe kuba mu Burundi mu mwaka uza wa 2020 mu kwezi kwa gatanu itariki 20. Ayo matora azoba mu gihe abakiri bato bageramiwe n'ibibazo bitari bike by'ubushomeri bivugwa n'uko bashobora gukoreshwa n'abanyepolitike ku nyungu zabo bwite mu bihe by'amatora. Greenland Alliance ni ishyirahamwe rifasha abakiri bato mu buryo butandukanye mu Burundi. Ryoba ritegekanya kubafasha gute mu gihe himirije amatora mu gihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya gaheze na Dismas Ndayikengurukiye ashinzwe ibikorwa by'ishyirahamwe Greenland Alliance ari Bujumbura mu Burundi. Atangura avuga ku kungene ishyirahamwe ryabo rifasha abakiri bato muri rusange.
Muri rusange Greenland Alliance rifasha abakiri bato mu kubateza imbere mu bijyanye n'inyigisho bishingiye ku burongozi bwiza, ariko twite uburongozi busuku hamwe n'imico myiza, kandi tukongera tukabafasha kwiga ibyigwa bijyanye no kwitunganyiriza imigambi yabo ya kazoza, aricyo twita entrepreneurial.
Iryo shyirahamwe ryanyu mwari shinze ryari?
Ryashinzwe muri 2014, ariko kubera ibyabaye mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibikorwa nyezina byaje bitangura mu bihumbi 2016.
Abakiri bato baravugwa ko ari ibice 60% by'abanyagihugu mu Burundi, yamara bikavugwa ko ubushomeri buri hejuru cyane ku rugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane mu Burundi. Hari ibyaruwe mu bamufise?
Nta biharuwe dufite nyezina, ariko shagateseshwa rumuri igitigiri cy'abakiri bato bashomereye ni kinini cyane mu gihugu. Narabye nk'uguheruka igihe bakoresha ikibazo abafise impapuro z'imitsindo impamyabushobozi bifuza kujya gukora mu gisata cy'ubyigisha mu ntara zose. Hari hatunganijwe ibyo bibazo, byaboneka yuko abantu bakiri bato babyitabiriye ari benshi. Nicyo cyagiye kugaragaza cyane ko ikibazo cy'ubushomeri gihari, kubera harondegwa abantu bake cyane, ariko abantu bitabye icyo kibazo bari benshi cyane rwose. Byaratangaje abantu, nta muntu yari azi yuko tugeze ku bitigiri by'abashomeri nk'ibyibonekeje igihe bakora ikibazo kijyanye n'ukuhakazi abifuza kuba barimo. Rero nata bitigiri mfite nyezina ni ikibazo kigaragaza cyane, haba ruguru mvuze ruguru kuvuga mu ntara za ruguru eka nenga nk'ibujumbura hose.
Naho ikibazo kivugwa cy'ibiyayura umutwe mu bakiri bato ni ikibazo gikomeye naho nyine.
Biravugwa ko cyane cyane amashyirahamwe asanzwe yitaho ibijyanye n'ibiyayura umutwe muri ino minsi bivanye n'ibibazo urwaruka usanga rurimo, biroroha cyane rwose ko usanga bagiye mu biyayura umutwe, kuko akenshi umuntu afata ibiyayura umutwe kugira ngo yiterurire bivanye n'ingorane abarimo. Rero nta gitangaza ko urwaruka rufata ibiyayura umutwe muri ino minsi rutera rwiyongera kubera ingorane ziba ziri mu gihugu kandi ziruraba.
Mu gihe himirije amatora mu Burundi mu kwezi kwa gatanu k'umwakuza, abakiri bato ishyirahamwe ryanyu muriko mubategura gute?
Mu byo twadusanzwe dukora sinova ngo tuyatangura ibikorwa ibyo n'ibyo bijyanye no kwitegurira amatora yimirije, ariko mu kuntu dusanzwe dutanga inyigisho ku bakiri bato ni icyo ziba zibugura amaso kugira ngo bamenye ibijyanye n'uburongozi. Bamaze kumenya ibijyanye n'uburongozi birabohera cyane rwose gushishoza bakamenya ukwiye kuba umurongozi abushyitse, ibimuranga, eka ingeso ziteza kuba ziranga ubwo murongozi mwiza. Rero sinzira ko nk'urwaruka rwinshi rumaze gukurira mu nyigisho zacu hageze ibihe by'amatora nk'ibipimirije bazoba bari mu borohewe cyane bose mu kumenya icyo bagomba n'uburongozi bagomba muri iyo myaka tuyimirije, kubera amatora agomba kuba 2022 azoba ari amatora nubwo yisa turabye amatora yabaye muri kahise, kubera ubunye abazobatoza batowe kurongora igihugu imyaka 2. Byumvikana ko arakajyo keza kugwaruka ko gutora bakorera akazoza kawo rero turabigisha ibiranga umurongozi cyane umubyeyi w'ukuri niraza yuko rero izo nyinshi zose turatanga zotuma hageze gutora bamenya uwo batora bivanye n'ibibazo barimo bazobona ufite ubushobozi bwo gutorera inyishu ibibazo barimo.
Urakoze, tuze ku mirongo ya telefone dufite Jean Bosco. Jean Bosco, ufite ikibazo icyumvira?
Mvize ikibazo ushobora kubaza aseruki rwaruka kongera nkagira n'interano kugwaruka cya mbere no tawa kubwirwa aseruki rwaruka ikintu kimwe n'intererano nashobora kumubwira ni uko kimwe urabye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubuzima bwarabuze haragashomeri umuntu kandi ubuzima bwarazimbye kesha ugwa rurahuruduka cyane rukajya mu bya politiki ibi na biri ugaragaje kuraba naho bava yuko ngo bigisha ngo ngende abanyarwanda ngende bazotora indongo zikwiye kuba ibiri ngo byahinduze bigashya ku myaka ndwi nibaza yuko intambwe ikindende bukomeza ahubwo abantu bakora ibibi byose haba mu bwicanyi haba mu butuma haba mu ki mu biyabira mutwe n'urwaruka biboneka yuko aba bantu bitwa yuko ari amashyamba baseruka urwaruka ataka intu kiri kugaragara bariko barakora icyo ni kibazo intererano kugwaruka ntushobora kugwaruka kugwaruka niruke nyere rukura amaboko mu mpuzo yo kwibwira abanyepolitike cyane umwe akore proje yiwe atahenga nuko ubunyemotirika ariko aramukoresha mutubiri na biri agenda ugire nabi na akagendo aha naha naho ukora ibintu abiri mbwe iyo hagere intsinzi y'amazi kubona inyungu ziwe uwo munyepolitike bizaba bivanye ntazo nshobora no kumwibuka mbwa kubera ubu ariko ari igikoresho cy'iwe kubera bivanye n'ubuzima barimwo n'ubukene n'iki no kugura akazi nk'ubuhoho igiye kuba kabera abahinga mu Burundi abantu bicaye n'abantu benshi umwana mba mu ya mbere agaheza kaminuza bamwe mbona birirwa mu ibarabara bamwe bari kuri bata birirwa barafunga aho bari barafunga n'abarobe cyangwa n'abasuma n'ibiki icyo kintu rero nibaza yuko abagwaruka ngo kuri amaboko mu mpuzo abanyepolitike bakabikurikirana rero by'abanyepolitike kibazo cyane n'icyo murakoze cyane.
Murakoze mu mwishure Dismas.
Ego Bosco urakoze cyane mu bivuze numvise usa n'uwatanze icyumviro cyawe ahandi ho nta kibazo gitumbire wabagije kandi ni byiza kuko wavuze uti urwaruka rubugarije n'ibibazo byinshi kandi natwe nk'amashyirahamwe afashe urwaruka turemeza cyane rwose ko hakenewe byinshi kugira ngo urwaruka rwacu ruve muri kano gashomeri kandi rureke gutwagwa n'ibiyayuramutwe rureke guhendwa n'abanyepolitiki. Rero wavuze uti turabona yuko amashyirahamwe nk'ayo y'iwacu atakiriye bikomeye akora ariko je nibaza yuko tugerageza bijyanye n'uburyo dufise n'ubwo dufise kubera nka twebwe muri Greenland Alliance twaravuze tuti uko twigisha urwaruka ingene uburongozi bwiza butegereza kuba bumeze gusa ahubwo dutegereza no kubafasha gutunganya imigambi yo kwiteza imbere kuba nk'uko wabivuze leta ntigifise ubushobozi bwo gutanga akazi kugwaruka rwose nicyo kiba tuba dufite ikintu dushoboye twebwe nk'ishyirahamwe Greenland Alliance turatanga inyigisho tukongera tugakurikirana ibikorwa by'urwaruka tuba twigishije byo kwiteza imbere ariko nk'uko musanzwe mubizi hariho nk'ibikorwa byinshi bitaba bishoboka mu gihe igihugu bidatunganijwe neza mu gihe igihugu bidafite indongozi nziza urashaka kuba ufite umugambi mwiza ariko bivanye nasitwatse ibihugu irimwo bivanye n'ibindi bihugu kiba kirongowe usanga uwo mugambi wari wiyumvire wo gushikana imbere ntushise ko neza nk'uko byategereza ari nayo mpamvu tuvuga duti hageze gutora nk'ugwaruka gutora abantu babona bagushitse bazotuma haba bikundize nzeta nke icuka kiza mu gihugu bituma n'umuntu atahawe akazi na leta ashobora kwikorera ibintu imigambi yiwe hanyuma agatera imbere.
Yego yego. Desire nawe nyine aratwakuye. Desire ufite ikibazo icyumviro?
Nakoze no kumukira ngira mbaze uwo mutumirwa wacu mbega mwakora iki kugira ngo abashomeri baronke ubuzima ngaha iwacu mu Burundi? Desire kabiri umuntu yize aha iwacu ntabaneni bamuha koko iki kugira ngo abajene bahabwe barere? Icya gatatu ye nokebura urwaruka rwamaze amashuri yoko kwiyungunganya rugatangaza rukagira ikimugabo urumva atabarere nta ngorane. Ikibazo cyanjye ni icyo. Murakoze
mwishure.
Ego urabizi neza Bosco urabaza ikibazo cy'amere ki hokugwa iki kugira abashomeri baronke ubuzi nibaza yuko kino kibazo kiraba aba ubutegetsi gusa kiraba uwari we wese umuntu wese hariho umugambi wa leta ukiri kuri yumvirwako kandi batewe no gushyira mu ngiro hariho ikigega bavuga yuko kizoba kigejwe abakiri bato aho abakiri bato bazashaka gufunganya imigambi yabo hanyuma bagahabwa ingurane kugira ngo bashobore kwikorera ibyabo ingurane itavuna bene ubu nyine ibintu bimeze amabanki asanzwe ahari atanze aguhaye ingurane usanga ubungukira menshi ariko muri uwo mugambi wa leta baravuga yuko icyo kigega cy'urwaruka kizoshobora guha amahirwe urwaruka rukaronka ingurane itavuna
yakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Dismas Ndayikengurukiye ku bijyanye n'ishyirahamwe Greenland Alliance rifasha ugwaruka muri ibi bihe twimirije amatora mu gihugu cy'u Burundi yakoze turarosekanye mu kanya gaheze inkuru nshasha yerekeye politike ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugenzi wacu Fadak Nkundikije yabidushikiriza
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa tatu yarahakanye ko atahemerije umutegetsi yajeje gutunganya muri Amerika William Barr ngo akoreshe ikiganiro cyo kumukurako icyaha kijanye n'ibintu yayaze kuri telefone na perezida w'igihugu cya Ukraine ikinyamakuru cyo muri Amerika The Washington Post cyaratangaje amakuru avuga ko Trump yabisabye umushyirantahe Barr yamara umushyirantahe Barr yarahakanye iyo nkuru igihe presidence ya Amerika yashyira habona urwandiko rw'ibyavugiwe kuri telefone perezida Trump ariko arahimiriza perezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky ngo atohoze izaha zikekwa ko Joe Biden ariko ariyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'umugambwe w'abademokrata ubushikiranganje bujejwe utungane muri Amerika bwarasohoye itangazo rivuga ko ivyavugiwe kuri telefone hagati yabo bategetsi babiri bidateye ku binyamategeko bwongera buvuga ko atazindi ngingo zikenewe gufatwa yamara nkuko ikinyamakuru The Washington Post cyavyanditse gisubiramo ivyavuzwe na President Trump hamwe nabo bari kumwe ngo mundwi iheze Trump yavuze ko yari yifuje ko Barr aha ikiganiro amenyesha amakuru aho gusohora itangazo byonyine ejo ku munsi wa tatu ku mugoroba Trump yaranditse kuri Twitter abishuza iyo nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post
rakoze mugenzi wacu Fadek Nkundikije kuri iyo nkuru tuko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho tubayibutse inkuru twabashikirije yo mu gihugu cya Israel mugenzi wacu Edigwema yadushikirije ko inkuru yerekeye leta ya Israel yemeje ingingo ya leta itegeka yirukanwa mu gihugu ry'umuyobozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru murantunga twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane itangisha ariko reka tubahe iyo nkuru mu buryo burambuye mugenzi wacu Edigwema yabashikirije
urukiko rwategetse ko umunyamerika Omar Shakil wayoboraga ibiro bya Human Rights Watch muri Israeli na Palestine kuba yavuye ku butaka bwa Israeli mu minsi itarenze 20 ibi ni nyuma yuko ministeri y'umutekano mu gihugu yanze kumwongerera igihe cyo gukorera muri Israeli Shakil avuga ko Israeli yahisemo kumwibasira kubera amakuru yagiye asohora agaragaza ibyaha bikomeye Israeli ikora birimo ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu Israeli yo ivuga ko Shakil ari mu bahamagarira amahanga gufatira ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu nubwo ibyo ubwabyo bitari mu gitabo cy'ibyaha cy'amategeko mpanabyaha abahamagarira Israeli gufatirwa ibihano bashobora gukurikiranwa mu manza mboneza mubano Ministri Arje Deri w'umutekano mu gihugu yashimye icyemezo cy'urukiko avuga ko igihugu cye kitazigera cyemerera umuntu ugambiriye nabi ku gihugu kugikoramo cyangwa kugituramo naho Shakil we yabwiye ijwi rya Amerika ko umuryango akorera utazigera wemera ko Israeli cyangwa indi guverinoma ku isi babahitiramo aho bakorera cyangwa ibyo bakora yavuze ko iyirukanwa rye ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifatwa mu bihugu bitandukanye bitagendera ku mategeko bibaye ubwa mbere mu myaka 30 Israeli yirukanye umukozi wa Human Rights Watch ku butaka bwayo
urakoze Edigwema ndashimiye mwese twari turi kumwe ndashimiye na Fatoma Kalala Limasi yamfashije mu bwinga bw'ivyuma murakoze mwese.